Umushikanganje wo kwivuna abansi mu Burundi aremeza ko igisirikare cyongereje ingufu n'ibikoresho by'intambara ku mipaka yose cyane cyane iyo icyo gihugu gihana no Rwanda. Umushikiranganje Alain Tribert Mutabazi yabitangarije Bujumbura mu gihe yariko arashikiriza ibyo umushikiranganje arongoye bwaranguye mu gice cya kabiri cy'umwaka uheze.
Uti mbega aho bari cyo twikanga cyane twiteze cyane twumva gishobora kuba uhagati y'ibihugu bibiri ngo ko imipaka yugawe. Mu bisanzwe abasirikare bafise ukungene batunganya ibikorwa byabo, twamesha yuko abasirikare b'u Burundi bakora akazi neza, bagenzura imipaka yose hameze neza, mu nyabune hose turakorana n'abenegihugu.
Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baganiriye n'ijwi rya Amerika cyane cyane abegereye umupaka batubwiye ko ibigwanisho bihari bibateye ubwoba. Bavuga ko iruhande y'abasirikare hari n'abasivile benshi bari kumwe nabo. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Munazi na Byanzo zone Gatare komine Busoni bagize bati bamwe muri bo turabazi abandi ntabo tuzi, harimo n'abari barasubijwe mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare bagendera ku mategeko y'utwara igisirikare aho iwacu babari benshi mu ijoro. Uwundi nawe yongeye ko ati baba barikanuye cyane barabaneza ko atawusohoka canke ngo umwansi yinjire hafi y'iwacu ku mupaka avuye mu Rwanda. Igice gicungerewe cyane nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye ni mu makomine ya Ntega, Bugabira na Busoni no mu ntara ya Kayanza na Cibitoke. Ni nk'uko abafite ubwoba cyane ni imwe mu miryango yubakanye n'abanyarwanda aho ku mupaka canke ifise ababo bubatse hakurya y'umupaka mu Rwanda. Bamwe ndetse bamenyesha ko hari abahaswe guhunga bava muri ibyo bice ariko abatwari bo hasi bakabahumuriza. Abanyagihugu begereye ishamba rya Murehe no mu misozi ihanamiye ikiyaga cya Gweru muri komine Busoni intara ya Kirundo bemeza nabo nyene ko hashizwe ibigwanisho bya gisirikare bikomeye ndetse ko hari n'abasirikare benshi. Ibyo bice byose n'ibihano rubibe n'akarere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba y'u Rwanda. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yavuze ko ari mu ntumbero yo gucungira umwansi kandi ko bamwiteguriye kumugwanya.
Na imipaka y'u Rwanda yo barugabuze kuvuga yuko hariho ibijanye no gushamirana ngo hariho igihucoteri kindi, kandi murabizi ko kuva makera u Rwanda ntibwotera u Burundi kuko nibwo bishobora murabizi kitane mu mitwe n'u Burundi. Rero abarundi mworema ariko uwo dusotora murazi ko abarundi tujya dukaravye tubavugutira nta ngorane.
Amasoko y'ijwi rya Amerika avuga ko ibintu byatanguye guhinduka muri zo ntara igihe u Burundi bwugara imipaka mu ntango z'uku kwezi kwa mbere. Bwari bumaze kwagiriza u Rwanda ko rubyitse abagwanyi bacishamwo bakaja gutera muri ico gihugu. Aha u Rwanda ruvyamirira kure. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame mu nama y'igihugu yitwa umushikirano ihuza inzego zitandukanye za leta harimwo n'iza gisirikare yatangaje nawe mu ndwi heze ko yiteguriye gukingira igihugu ciwe.
When it comes to defending this country that has
ati wageze ko nkingira iki gihugu cababaye kandi kikabura gitabara, sinkeneye uruhusha rw'uwo ari we wese gukora icyo tubwirizwa gukora kugira ngo twikingire, kandi ibi nibyo bishobora gushika n'ubu. Mugende muhira mujyame mutekane, nta na kimwe kizobakomakoma, nta kizoringana umupaka w'iki gihugu gito cacu.
Anybody attempts
ni hagira uwihenda naho nzo
ntimugatinye ibitumbaraye sometimes birimo ubusa haba harimo umwuka, you know, a balloon
igipurizo murakizi ukoresha gashinge gusa ukagitobora nta kindi
ibyari birimo ukayeberwaho bigiye.
Aho ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kuvugira ikinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo ko ashigikiye mugenzi we wa Kongo kugwanya uwo yise umwansi basangiye. Umuhinga muri politiki y'akarere k'ibiyaga binini bya Afrika akaba n'umwigisha muri za kaminuza harimwo na kaminuza nkuru y'u Rwanda Ismail Buchanan kuri mikuru y'ijwi rya Amerika abona ko umuti w'injyane zadutse hagati y'ibyo bihugu bitatu bisangiye imipaka ari ibiganiro.
ibihugu byo bigiranye ibibazo hari uburyo bikibigikemura kandi bikakivamo mwabonye ibibazo byari biri hagati y'u Rwanda na Uganda igisubizo rusange nuko habaho ibiganiro ni ikintu gishobora guzana amahoro haza umutekano ariko ibiganiro bivugisha ukuri ariko se bamwe mu bayobozi baranangira mu kuba banakwica no kw'intebe imwe bamwe mu bayobozi baranangira mu kugaragaza ukuri ku kibazo gihari nuko abakuru b'ibihugu bagira mu ruhare abanyagihugu nabo bakabigira mu ruhare nta hejwe inyuma abaturage babwiwe bakahora bashishikarizwa kubahana gukundana
Sejya mbere ku mbibe z'Uburundi n'u Rwanda hashigwa ibigwanisho bya rutura byaheruka inyuma y'injyane za politike zo mu mwaka w'2015 mu Burundi aho icyo gihugu cagirije u Rwanda ko hari ibitero byavuye mu Rwanda bigahitana abarundi mu ntara za Kayanza na Cibitoke Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.